mandanye kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Hano muri studio ya gatanu muri kumwe na Joy Diane na Hazwenge kwashikiriza makuru tuyafitiye muri kano kanya. Zimwe mu ngingo nkuru ziyagize Uburundi busaba Amerika gusubira kuzi yabuvuze ko birimo ko ico gihugu kibangamiye politiki ya Amerika mu makungu.
Leta y'Uburundi isaba ahubwo umukuru w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kurimbura neza ahagaze kuzerekeye Uburundi bikenewe ahagarike ibyashikirije binagoye kutahura.
Uyu akaba ari umuvugizi wa Leta y'Uburundi Prosper Ntahogwamiye. Iyo nkuru uco kimenyerekeye ikibazo c'abarundi bariko baratahuka bashobora kutazotora kuko batanditswe, turazigaruka ko handi hato mube hafi ya maradio yanyu. Ariko imbere yo kuja mu karere tubanze kuyagezweho irya nino ku isi duhereye muri Afrika, neza na neza mu gihugu cya Somalia, aho igitero cyakoze n'intagondwa za Kiislamu cyahitanye abasivili indwi gikomeretsa abatari bake. Ibindi turabibaza mugenzi wacu Frederic Nkundikije.
Mu rwego rw'intagondwa za Kiislamu mu gihugu cya Somalia, Al-Shabab watangaje ko ari wakoze igitero cyabereye ku ihoteli mu gisagara cya Galkayu mu ntara ya Modugo ku munsi wa gatandatu. Icyo gitero cyahitanye ubuzima bw'abasivile indwi nk'uko bitangazwa n'itorokanirizo ry'amakuru Reuters. Umutegetsi wo muri icyo gisagara yavuze ko icyo gitero cyakomerekeje kandi abandi bantu barenga 20. Al-Shabab uramaze kwigarurira ibice bitari bike by'intara ya Modugo, yamara ntubigarurira isagara cya Galkayu. Uyo murwi w'intagondwa za Kiislamu waratwaye intara nka yose yo mu manuko bw'igihugu cya Somalia gushika mu mwaka w'2011, igihe uwo murwa ku murwa mukuru Mogadishu n'inteko za Afrika zijejwe kugarukana amahoro mu cyo gihugu. Yamana naho watakaje intara zitari nke umurwi Al-Shabab w'amakozi ibitero bikomeye mu gihugu cya Somalia.
Frederic Nkundikije ahandi havugwa ibitero ni muri Gabon, aho umukapitene w'ubwato yishwe n'abahubisha amato banyuruje abashinwa bane i Libreville igihe bagaba igitero ku mato ane ejo ni mu kankusi vyifashe gute.
Nibyo koko Diane, habaye by'amato muri Gabon, bateye amato ane aho yarahagaze mu gice cy'umurwa mukuru w'igihugu Libreville. Bica kapitene ubwo bwato umunyagabon bashimuta abashinwa bane bakoraga muri ayo mato. Ingabo zishinzwe umutekano za Gabon zishyigikiwe cyangwa se zifashijwe na polisi mpuzamahanga hamwe n'ingabo zo mu karere barimo gushakisha abashimuswe hamwe n'ababatwaye. Ubwato bumwe ni ubwa Stram, isosiyete ya transport mu nyanja ifite icyicaro muri Gabon. Ibiro ntaramakuru by'Abanyamerika Associated Press byatangaje ko uwo mukapiteni yakoreraga Stram. Ibiro ntaramakuru by'Abafaransa AFP bivuga ko amato abiri muri ayo ane ari aya Segapese, isosiyete y'Ubushinwa na Gabon bifatanije, niyo ikoresha abo bashimuswe. Ubwato bwa kane bufite ibendera ry'igihugu cya Panama nk'uko AFP ikomeza ibivuga. Aho amato ahagarara i Libreville muri Gabon ntihakunze kugabwa ibitero, cyakora bikunze kuba mu mazi hazengurutse ikigobe cya Yine. Ibiro ntaramakuru ibiro mpuzamahanga bishinzwe ibyo mu nyanja biravuga ko 82% by'abashimuta cyangwa se byishimutwa bikorerwa mu mazi mu kigobe cya Yine.
Hejuru ni mukankusi urakoze. Tugume ku mugabane wa Afrika butwerekeza muri Algeria, umukuru wa gisirikare yashengeye ibindi na mugenzi wacu Frederic Nkundikije.
Umukuru w'intwara mihito mu gihugu cya Algeria, Lieutenant General Ahmed Gael Salah, yagize uruhara ruhambaye ku ikurwa ku butegetsi bya Perezida Abdelaziz Bouteflika, yitavye umuremyi uyu munsi kuwa mbere. Urupfu rw'uyu musirikare arafite imyaka 79 rushitse mu gihe mu gihugu cya Algeria hagize iminsi haba imyiyerekano itavana ko yo gusaba ku batetsi b'ico gihugu batanye imihoho maze n'abasirikare bakagabanya uruhara mu vyerekeye politike. Urupfu rwa Gael Salah rushobora kutagira ingaruka nini mu vyerekeye ubutunzi hamwe na politike vy'igihugu cya Algeria, ariko igiteye amakenga nuko gihe hari abasirikare benshi bakomeye muri icyo gisirikare cyagumye cunze ubumwe bashobora kwifuza kumusubirira.
Ku mugabane wa Buraya naho imyerekano y'abiyamiriza amategeko agenga bakukuruke mu Bufaransa irakomeje. Ndacari kumwe na mugenzi anjeje ni mukankusi.
Yego Diane mu Faransa harigaragambya basakiranye na police kuri uyu wa mbere kuri station ya gari ya moshi ya Lyon mu gihe imigaragambyo yabo yo mu gihugu hose igeze ku munsi wa 19 abigaragambya barwanya umugambi wa president Emmanuel Macron w'amavugurura hajyanye na pansiyo ku bakozi bo mu nzego nyinshi za leta nibyerekeye kuzamura imyaka y'amavuko ku kiruhuko kizabukuru ikaba 64. Stasiyo ya televiziyo y'Ubufaransa BFM yerekanye abo polisi bahanganye n'itsinda ry'abantu babarirwa muri 30 bigaragambyaga kuri uyu wa mbere kuri stasiyo kuri imwe muri stasiyo za gari ya moshi inyurwaho n'abantu benshi Gare de Lyon. Iyo myigaragambyo yanabangamiye ingendo kuri stasiyo za gari ya moshi nini z'i Paris mu Bufaransa nka Gare du Nord inyuraho abagenzi bajya i Londres mu gihugu cy'Ubwongereza n'i Bruxelles mu Bubiligi hamwe na Gare de l'Est. Imyigaragambyo rero mu mpande zose z'Ubufaransa yanageze ingaruka nyine kuri izo ngendo za Noheri mu gihe abakozi bo mu bijyanye na peteroli n'ibikomokaho byitezwe ko batorera gufunga inganda zinyungurura peteroli n'ibikomokaho ari nk'uburyo bwo kwigaragambya.
Ejo ni mukankusi urakoze turaza kongera igihe cy'isaha imwe n'iminota 30 myandi makuru giye kubandanya udutororokaniriza agezweho ijya nino kwisi. Tumira mate gato hama duce tuja mu karere naho.
Chuti z'ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 n'ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Ejo gi Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda yavugwa mu karere turayahera mu za politika leta y'u Burundi ivuga ko yatangaje kandi kiyamiriza ingingo ikomeza ibihano Amerika yafatiye u Burundi kuva mu 2015 mu kiganiro n'abamenyesha makuru no munsi ku wa mbere umuvugizi wa leta y'ico gihugu Prosper Ntagwamiye yasiguye ko kuba Amerika yavuze ko u Burundi bubangamiye umutekano n'imigenderanire yabwo makungu bidasiguritse Amerika muri kako ivyo yari yabivuze hagati na hagati ukwezi kwa 11 ibicishije mu ikete ibiro vya president Donald Trump vyarungika inama nshinga mateka muri iryo kete presidence ya Amerika yatomora ko ibihano Amerika yafatiye u Burundi kuva mu 2015 bibandanya bivuye ku bwicanyi n'ayandi mabi akoregwa abanyagihugu guta mu mvuto bamwe n'abandi amajambo abiburwanko gucanamwe no kutihanganirana mu vya politique Amerika yemeza ko bikivugwa muri ico gihugu. Prosper Ntagwamiye avugana n'abamenyesha makuru uno munsi yasavye perezida wa Amerika kurimbura neza agahagarika ivyo yashikirije muri iryo kete ryo mu kwa 11 tumutega matwe.
U Burundi ntibubangamiye na gato umutekano mu gihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika imigenderanire yacu n'ibindi bihugu canke amahoro mu karere nk'uko iryo tangazo ribivuga rifatiye ku migumuko yabaye igeragezwa ryo gutembagaza inzego zatowe n'abenegihugu n'ingene u Burundi bwagiye burasotogwa kuva mu mwaka w'2015. Leta y'u Burundi yashaka guhumuriza umukuru w'igihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump leta yiwe n'abenegihugu ba Amerika bose ibamenyesha ko Burundi ari gihugu cyifuza amahoro n'umutekano kandi kiradwe ishinga no gutsimbataza mu gihugu hagati no hanze y'imbibe zacu nk'uko bigaragarira mu twigoro no kwitanga ku Burundi mu kugwanya iterabwoba. Umukuru w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika arazi neza kuruta abandi ko ingabo z'u Burundi ziri mu gihugu cya Somalia no muri Repubulika ya Centrafrica zitagiye kugwanira canke gukingira inyungu z'u Burundi ahubwo imbere ya byose ziri gukingira inyungu z'amakungu muri rusangi atankeka n'iza Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirimwo. Twisunze ibyo twashikirije leta y'u Burundi isaba ahubwo umukuru w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kurimbura neza ahagaze kuvyerekeye u Burundi bikenewe ahagarike ibyo yashikirije binagoye gutahura.
uyo hakaba yari Prosper Ntawugwamiye avugira leta y'igihugu c'u Burundi. Tukiri ku makuru avugwa mu Burundi, amwe mu mashirahamwe akurikiranira hagufi ikibazo c'amatora muri ico gihugu asaba umurwujeje gutunganya amatora seni gukemura ikibazo c'abarundi bariko baratahuka ariko batazoshobora gutora mu matora ategekanije mu mwaka uza bivanye n'uko batiyandikishije. Inkuru ya mugenzi wacu ari Kigali mu Rwanda, Pierre Claver niyo nkuru.
Muntango zo kukwezi kwa 12 umugwi ujiri wa matora seni waratunganije yandikwa rigenewe abatari bwakwize imyaka 18 ku mwaka uheze igihe cy'itora gibwirizwa shingiro iryo sekeza n'abashaka guhindura aho bazotorera nk'uyu baragitavye
pene niyandikishije kuri ekofo kabuye ibiri n'ubona nka bampanga ha muri kati n'umva nabonye yuko je bavyiza ntorenga hanyu ko ari hisenya uzana gakati direkte uko bari baraguhaye kare
Amugwiseni wari witeze ko mu biyandikisha habamwo n'abahungutse bavuye cane cane muri Tanzania abo barenga 70,000. Amugwiseni watangaje ko ari amahirwe bahawe kuko mu bisanzwe abazotora ku mwaka uza arahanini abatoye ibwirizwa shingiro ya Marako Kamo ntikitabwe neza nk'uko bivugwa n'abaserukira seni mu bibanza bitandukanye byari bigenewe kwiyandikishirizwamo. Icyo koze harabatinyutse bariyandikisha nk'uyu
je ntari bwiyandikisha sinari hafi na naje gutembera ahantu kure rero umva nshe tumare nanje naciyenza kwiyandikisha ko nanje ndu Murundi nteza kuza kandi nshe nzatara amatora jewe kubera ntari bwiyandikisha no kure rano umva menga nawe kubera nk'ubunye niyandikisha umva meze neza kwere kubera nyende ko nditegurira nyene kuzotora amatora nyene ya 2020
amashami yigenga cyane cyane yakorera mu gisata c'amatora nka Kosome gishinze kugenzura ingera amatora atunganywa avuga ko hari abarundi benshi bakiri mu buhungiro hamwe rero na benshi mu bariko barahunguka bakumiriwe muri ayo matora. Justine Nkurunziza atwara Kosome avuga ko iryo kumigwa ari kimwe mu mahinyu agaragaza itegurwa nabi ry'amatora. We na bagenzi we ntibemera nayo matora.
Kuri twebwe muri Kosome no mu bandi bose muri societe civile twe tubona yuko ibintu by'igikenye biriko biraba kuko bavuga ko ari inkina mico ubwa mbere na mbere n'amatora ahohotera ibwirizwa shingiro abarundi biyumvikaniye ko ibwirizwa shingiro ryavuze mu masezerano ya Arusha.
Ibintu byo guhohotera agateka kazi na muntu hariho n'abandi bantu urabona benshi bari hanze y'igihugu hafi miliyoni umuriyoni urenga batuvuga bati ibyo bituvyemera ujya mukuru w'igihugu yishyizeho ku ngufu n'umugambwe umwe uri kuraja mu matora nico gituma yituvuga tuti nukuri naho bavuga ngo basubiremwe ngo abiyandikisha urabona noneho hari nk'abariko baratahe ko barahimiriza ngo batahe ego barataha mugabo urabona naho bashaka gutora ntibazotora kuko ntibashoboye kwiyandikisha si amatora ajanye na demokrasi nukuri tuba turiko turahenda.
Ubutwari Mugwiseni wewe abona ko nyabo ni imyiteguro y'ubwo rubanza afata ko ari ntabanduka iri kwigenda neza guza umutekano kurikanura kugira ngo ntihagire abatangura kuyatoba hakiri kare.
Ndabaza yuko izo nzego ari z'umutekano ezo kwivuna abansi zifasha cyane kugira ngo umutekano w'ibikoresho, umutekano w'abantu, umutekano waho ibikorwa by'amatora biba birafasha cyane kugira ngo ibyo birangiye byarabonetse mu matora yose kandi n'ubu turasaba yuko bo bifashamo kugira ngo bene igihugu bagende mu matora batekanye bafite umutima mu nda bazi yuko umutekano wabo uhagarariwe. Ikindi kandi nuko igihe ibikoresho biriko biragenda aho batorera igihe barya bahagarira amatora aho bakorera be naho bazogenda gukorera mu matora aho hose yakeneye kuba hari umutekano ukwiye kandi nabe n'igihugu bakeneye umutekano kugira ngo barangure iryo banga ryo gutora barangure uburenganzira bwabo bwo gutora maze bamerewe neza atakibahungabanya umutekano wabo uri hose.
Atagihindutse ayo matora ateye imari azoba mu kwezi kwa gatanu k'umwaka uza azotangurirwa nayo umukuru w'igihugu hamwe nayo bashingamateka. Abantu barenga 5,000,000 nibo bitezwe kuzogitaba. Pierre Claver niyonkuru Kigali ku bw'ijwi ry'Amerika.
Turabaramukije bakunzi namwe banyonyi b'ijwi ry'Amerika. Mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi dusangiza abatwumva. kubera iyo mvo ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga naho mugendera mudushikiriza n'ibindi byimviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira kunyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 0 4 4 1 9 9 3 1 ijwi rya Amerika ni radio yacu.
Turabandanya n'ibiganiro tubafitiye bakunze ibijwi rya Amerika. Perezida Donald Trump wa Amerika abaye umukuru w'igihugu wa gatatu mu mateka yacu abashinga amateka bashize ko ikirego ku mugaragaro impeachment mu Cyongereza. Perezida Trump arigwa gukoresha nabi umwanya w'umukuru w'igihugu mu nyungu ze bwite no kubangamira imikorere y'inama ashinga amateka. Ikirego kizokurikirwa n'urubanza muri Sena rwiteziwe mu kwezi kwa mbere w'umwaka uza. Abanyinywanyi b'ijwi rya Amerika babitanze ko ivyumviro mu kiganiro muri sanga na mugenzi wacu Thomas Kamirindi.
Ezekiel we
egome ivyumviro canje mbanza gukengura ko buryo bwa mbere na mbere leta zunze ubumwe za Amerika ukuntu demokrasi yaho imeze ni igihugu kimwe muri byinshi bishobora gushinja icyaha umukuru w'igihugu akiri ku butegetsi. Iyo ni kimwe mu cyerekana yuko icyo gihugu kirimo demokrasi. Icyumviro kinterana yanje rero nimba by'ukuri Trump yoshinjwa icyaha kikamwagira aba senateri inama y'abasenateri ntizokore ku nyungu z'umugambwe ahubwo izokore ku nyungu z'abanyagihugu kuko turazi yuko benshi yiganjemo umugambwe wa Trump ntibazokorere ku nyungu z'umugambwe ariko bazokwite ku nyungu z'abanyagihugu icyane iyo cyamwagira kize kimuhamye hama yeguzwe.
Ahubwo se Uburundi bwawe urakeka biteganijwe mu ibwirizwa shingiro ko umukuru w'igihugu yabogozwa?
Ibyo uko ndayibona biri kure nk'ukwezi.
Ezekiel ntabwo ari byo birateganijwe mu ibwirizwa shingiro ingingo y'117.
Ego nuko ntarayisoma neza.
Umukuru w'igihugu ashobora kujyanwa muri sentare kubera ko yahemukiye igihugu. Icyo gihe inteko nkengu z'amateka n'inteko nshinga amateka nizo ziterana nazo zigatora zikamwemeza zikamushyiraho icyaha noneho rero cyo guhemukira nyine igihugu noneho bakagishikiriza sentare nkuru y'ubutungane niyo ica urubanza.
Aho re ni byiza gose nabo niyo iryo tegeko barishyira mu ngiro izo ari byiza gusumba. Kuko kenshi dukunze kubona abakuru b'ibihugu ibihugu byinshi bakunda gukurikiranwa iyo bamaze kuva ku butegetsi ugasanga niho bariko barabakurikiranya bahabye ibyaha.
Kuri telefone dufite Alina.
Igitekerezo cyanjye nashaka kuvuga nyine biriya byo sebuze kwa Trump njyewe ndabona nyine mba mbona ari nk'uko ari nk'iki na Amerika yashyizeho ahubwo hari urase waba ashaka nko gukorera kudeta nka perezida uraba akabishisha muri iriya nzira.
Oya ntabwo ari ugukora kudeta kubera ko ni ibintu biteganijwe n'itegeko nshinga kandi bidapfa guhubukirwa bagakora amatohoza nibyo bakoze bagakora amaperereza bagashaka ibimenyetso byose noneho urukiko rugaca rukararama rugaca urubanza ntabwo ari kudeta. Ni ikintu giteganijwe n'itegeko nshinga.
Ego ndabyumvise ariko nyine mbano biriya ngende kubishimba kuburana.
Birateganijwe ko perezida wa repubulika ashobora kuburanishwa agambaniye igihugu nabyo biteganijwe mu ngingo y'itegeko nshinga ingingo y'195. Icyo gihe rero inteko ishinga amategeko nayo yemeza ikirego kuri 2/3 by'abayigize imitwe yombi noneho rero ikirego kikajya mu rukiko rw'ikirenga urukiko rw'ikirenga ni rwo ruburanisha perezida wa repubulika y'u Rwanda.
None se ko mbo muri Afrika turabona none kandi bakora amakosa perezida wa Afrika.
Ubwo sizi impamvu wasanga aba perezida ba Afrika bategeka neza kubera ko ntawe ubarega.
Ni muri Afrika nyine babikubira ubutegetsi naho ubundi biba bisaba.
Serviria
Impo, ku kibazo ndabari kibazo mwari mwabakije ngo kwiyegura ya Donald Trump.
Wa ntabwo yeguye.
Oye ntabwo yararezwe n'inama nshingamateka mugaba bavuga yuko bamukura ku butegetsi.
Oya, ntabwo ari byo. Ashobora kuva ku butegetsi ruko inama nkenguza amateka no kuvuga Sena imuhamije icyaha. Ariko numwere kugeza igihe cyose urukiko rwo rirwo rwose rwa Sena rutaramuhamya icyaha. Numwere ari ku mirimo ye azakomeza ategeke. Kugeza igihe urubanza rurangiriye rukemeza nimba ari umwere cyangwa se nimba ari umunyabyaha. Nimba ari umunyabyaha koko bwo azava ku butegetsi asimburwe n'igisonga cye Vice President Mike Pence.
Yego.
Ariko rero igihe cyose ataraburana n'umwere aracyategeka.
Nkuba yashobora gufata amategeko agafata ingingo hanyuma ikajya mu ngiro, kandi inama nshingamateka umenga isa n'iya bibaye irahagaritse ibikorwa byiwe.
Oya, ni perezida rwose wuzuye afata ingingo. N'ejo bundi kwa gatanu yashyize umukono ku itegeko ry'ingengo y'imari, no kuvuga budget y'igihugu, imitwe yombi y'abashingamateka yari yemeje iyo ngengo y'imari, nawe iryo tegeko ritera igikumu kugira ngo ritangire gukurikizwa. Arakora bisanzwe byuzuye, nta kintu na kimwe cyamwambuye ububasha bwe, nta kintu na kimwe cyamwambuye ibyo agenerwa. Ni president nk'uko bisanzwe.
Ariko rero ikibazo tuba tuguma tubikurikirana, none mu by'ukuri bijya birego bamurega ni by'ukuri cyanye nuko yatsinze bajya ba republika bajya ba demokrasi adasanzwe ariwe.
Ibyo ngibyo waba ugiye mu bindi bindi, naho ubundi ibirego birahari. Reka tuzarebe icyo urubanza ruzatanga, niho tuzavuga ngo ni umunyabyaha cyangwa ntabwo ari umunyabyaha. Kuvuga ngo nuko yatsinze abademokrate bakaba bashaka kumukuraho, ibyo ngibyo byaba ari mu gifaransa babyita speculation, ni ukuvangavanga ibintu nimba ariko navuga.
Twebwe urumva turiko turakurikirana amakuru kuva ku itorwa ryiwe. Kuva ku itorwa ryiwe ni ukuvuga ko hariho abantu bagize imyigaragambyo bashaka babona yuko gutorwa kwiwumenga ntibikiye mu mategeko. Hanyuma kumbure bivanye na politiki y'igihugu bakavuga bati bamurindire kugira baze baronke aho bamufatira.
Ibyo ngibyo ni ibitekerezo biri aho ngaho. Ariko rero ikirego cyo kirahari, kirimo ibyaha bibiri bamushinja: gukoresha umukuru w'igihugu mu nyungu ze no gusuzugura inteko ishinga amategeko no kuyibuza gukora neza, kuyibangamira. Ni ibyo birego bihari, ibindi buri muntu wese yakwivugira ibyo ashaka.
Oya, twebwe rumva cyo kiraraba kabusanzwe je nka jewe nk'umuntu n'uvuga nyine nigenga, kuko genda shyigikiye yuko wanashaka ibyo bamurega nyimba bifite ishingiro n'amahoro. Ariko gusa kubera Donald Trump ashika ku butegetsi, hari ingingo zimwe zari zafashwe n'uwo yasubiriye Barack Obama, yagiye arahakana. Aha twavuga nk'ingingo iha uburenganzira guhuza ibitsina abantu babisangiye. Wewe rero Donald Trump yarabyanze, kandi
ibyo nanone uvuze ntabwo ari byo, kubera ko n'itegeko iryo tegeko itegeko rikurwaho n'irindi, ntabwo umukuru w'igihugu aza ngo akureho amategeko uko ashaka, ntabwo ari byo. Iryo ni itegeko ryemerera abantu bafite igitsina gihuye kimwe, ribemerera gushyingiranwa mu mategeko. Iryo ni itegeko, ntabwo Trump yabikuyeho.
Hariho ikintu kenshi bakunze kuvuga, turiko turaraba twebwe nk'ibintu bya by'intambara ya kabiri y'isi yose, ariko ukuntu bavuga ko hariho le cause ruentene na cause immediate, navuga ko hariho imvo za kubu n'imvo za kahise. Ruga zisanga icyo kintu cy'ibirego bavuga yuko akoresha inyungu ziwe akoresha akora iby'inyungu ziwe akoresheje ubutegetsi, ugasanga hari imvo yinyegeje inyuma mugabo agaca bafatira kuri ako kantu kamwe gusa kugira bakunde bamwekuze.
Nibyo nakubwiye, nti buri muntu wese ashobora kubibona uko ashaka, ashobora kubivuga uko ashaka, ariko ikirego kirahari. Niba wumva kidahagije cyangwa se niba wumva gifite izindi mpamvu, reka ibimenyetso bazabigaragaze. Urubanza rugengwa n'ibimenyetso, urumva?
Yego.
Ntabwo ari amagambo.
Abamurega
bazajya kumushinja, nibajya kumushinja bazerekana ibimenyetso kuri buri cyaha bamushinja. Urabyumva?
Yego, ndabyumva.
Nawe abavoka be bamuburanire, nuko natsinda atsinda, natsindwa atsindwe, n'ibimenyetso bizabyerekana. Ntabwo ari amagambo, ntabwo ari kwivugira ibyo ushaka ngo nibyo ngo kuko yabatsinze ngo niyo mpamvu bashaka kumukuraho icyo geze icyo ntabwo ari ikimenyetso
nanjye rero nk'umuntu nk'ikibazo n'ikihese inama nkengo z'amateka sena yafata umwanzuro wo kumugumiza ku butegetsi ibyaha arekwa n'inama nshingamateka ikavuga yuko atari byo iyo nama nshingamateka yoyo izoca ibandanya ikorana gute n'usanzwe ari umukuru w'igihugu Donald Trump
twumvikane ku isi hose ibyemezo by'urukiko biba ari itegeko buri muturage wese agomba kubyubaha no kubyubahiriza urabyumva ntabwo rero umutwe w'abadepite nutsindwa mu rubanza ntabwo uzitera hejuru ngo sibyo urubanza ruzaba rwarangiye nyine bazaba batsinzwe hari ikindi bagomba rero kwemera no kubahiriza icyemezo cya sena imaze guca urubanza nuko bizagenda urakoze cyane
nukuri murakoze cyane namwe ndabashimiye
Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda noneho twihamagarire Athanase
hari ndabumva igitekerezo cyanjye uko mbibona kuri perezida Donald nuko ukurikije uko bimeze abasenateri bari mu ishyaka rye mbona batazemera kiriya kirego bazamugira umwere njye niko mbibona afite amahirwe menshi yo gukomeza kuyobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuko azagira ubwiganze bwinshi muri sena hanyuma rero bamugira umwere yikomereza imirimo ye ahubwo icyo mbona nuko kuri manda ye ya kabiri kubera ibyo birego byose aregwa ashobora kutazagira amahirwe yo gutambuka
nuko arakoze mugenzi wacu Thomas Kamirindi mwumvise ariko araganira n'abanyagihugu batandukanye bakunze bijwi rya Amerika kuri ivyo vya impeachment tuzobandanya tubikurikiranira hagufi muza muri babikurikirana biciye ma video atandukanye biciye makuru atandukanye turatangariza kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com ayo makuru muranasanga kuri YouTube na Instagram ariyo VOA radio yacu naho nyene mukanya turahana gahindukira ariko imbere kugahana ngende ndabibuka je ko umugwi ntagondwa za Kiislamu mu gihugu cha Somalia Al-Shabab watangaje ko wagavye igitero cabereye ku hoteli yo mu gisagara cha Kaliako mu ntara ya Mudug ico gitero cyatanye ubuzima bwa civile indwi nkuko bitangazwa ni torokanizo rya makuru Reuters umutegetsi wo muri ico gisagara yavuze ko ico gitero cakomerekeje kandi abandi bantu barenga 20 abayovya amato muri Gabon bateye amato ane aho yarahagaze mu gice cyo mu rwa mukuru w'igihugu Libreville bica mu capitaine w'umunye Gabon bongera banyuruzwa abashinwa bane bakora muri ayo mato ingabo zishinzwe umutekano za Gabon zifashijwe na police mpuzamakungu hamwe n'ingabo zo mu karere za kurondera amato hamwe n'abayatwaye bavuze ko ibikorwa bikomejwe ibiro ntaramakuru vy'abafaransa AFP ku ruhande ayo bitangaza ko amato abiri muri ayo ne ya ari ubwa Sigapesh ni societe y'Ubushinwa na Gabon bifatanije niyo ikoresha abo bashimuswe no kuvuga banyurujwe mu Faransa naho abiyerekana bahanganye na police kuri no wa mbere kuri station ya gari ya moshi ya Lyon mu gihe imyerekano mu gihugu hose igeze ku munsi wayo wa 19 abiyerekana barwanya umugambi wa perezida wa Faransa Emmanuel Macron w'amavugurura ajanye na pension ku bakozi bo mu nzego nyinshi za leta n'ivyerekeye kuduza imyaka y'amavuko ku kiruhuko c'abageze mu zabukuru barasaba yuko ijanwa kuri 64 station ya televiziyo y'Ufaransa BFM yerekanye abapolisi bahanganye uno munsi n'abantu bigaragambya muri 30 bigaragambya bakaba badibo numurwa abantu 30 igaragambya kuri imwe muri station za gari ya moshi inyurwa icako n'abantu benshi ariyo gare de Lyon yo myerekano yabangamiye ingendo kuri station zitari nke za gari ya moshi nini zi Paris nka Gare du Nord icako ingenzi nyinshi zija i Londres mu Bwongereza ni Buruseli mu Bubiligi hamwe na Gare de l'Est sano makuru muraza kongera gusura kuyumva igihe cy'isaha imwe n'iminota 30 ico gihe muza gukurikirana n'andi makuru azo bagezeho muri Afrika no ku migabane itandukanye koze Facile Gebehu yegeranije ano majina ya engineer bari kumwe muhinga bw'ivyuma Diane Nahazwe yararemesheje ibiganiro vya kano kanya ndabikebanure ndabifuriza kubandanya kuburanirwa mu byo muri mwo yakoze Etienne Karekezi niwe yaraduhagarikiye ku izina ry'abagenzi bacu rero twatumira igice saha 4:30 mu yandi makuru tugiye kubatororokaniriza.